Good evening. Stay tuned for 30 minutes of news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America.
Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mweze turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa gatanu itariki zibiri izo kwezi kwa gatanu umwaka w'2014. Kuri mikro kuri uyu mugoroba muri kumwe nanje Fidel Niyongabo
na Eugenia Mukankusi. Mwiriwe neza, mbaha ikaze kuri radio yanyu, radio Ijwi ry'Amerika. Ubu hano i Washington DC ni saa 7:33, i Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi ni isa moya n'iminota 30 z'umugoroba.
Gukora itangazamakuru hano iyo udafite umurongo wa leta uburi mu bibazo, nubona n'amasoko, nubona n'iki. Imyaka 20 ishize tuvuye muri Jenoside, igihugu cyariyubatse, ariko kubona umurongo w'itangazamakuru ariwo ukiri inyuma.
Uwo ni umunyamakuru w'umunyarwanda Robert Mugabe avuga ku bwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda. Iyi nkuru hamwe n'izindi turaza kuzigarukaho mu kanya, harimo iyerekeye imirwano yadutse muri Ukraine, ku ruzinduko rwa sekretari wa Departement ya Leta muri Amerika John Kerry muri Afrika, hamwe n'ibibazo by'ubukungu muri Amerika. Turazigarukaho rero mu kanya, turahera ariko ku makuru. Amakuru tuyahereye muri Ukraine, imirwano yadutse kuri uyu wa gatanu mu mpande z'umujyi uri mu maboko y'abarwanya ubutegetsi mu burasirazuba bwa Ukraine, mu gihe ingabo za guverinoma ya Ukraine zatangiye ibikorwa bya gisirikari ku basirikare bitandukanije bashyigikiye Uburusiya. Ingabo zitandukanije zarashe kajugujugu ebyiri za Ukraine mu gihe cy'igitero ku mujyi wa Sloviansk. Hagwa abantu babiri mu bari mu ndege, abari muri kajugujugu ya gatatu byavuzwe ko bafashwe n'ingabo zitandukanije kandi ko bajyanywe mu bitaro byo mu karere. Ku rubuga rwe rwa Facebook, Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Ukraine yavuze ko Ukraine hisaba abarwanya ubutegetsi kurekura abo bagize imbohe, gufasha intwaro hasi, kuva mu mazu bigaruriye no gusubiza ibikorwa remezo by'intara. I Moscow, umuvugizi wa perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, Dmitry Peskov, yavuze ko kwihimura kwa guverinoma ya Ukraine kuri uyu wa gatanu ari igikorwa kiburijemo Burundi ibiganiro by'amahoro byari bigamije kubonera umuti imidugararo muri Ukraine.
Tukivuga ku byerekeye igihugu cya Ukraine, perezida wa Amerika Barack Obama na chancelier w'igihugu cy'Ubudage Angela Merkel bagiye hamwe ku byerekeye igihugu cy'Uburusiya uno munsi wa gatanu mu kugabisha ibindi bihano hamwe Uburusiya butofata intambwe zikenewe ku byerekeye gutorera inyishu ikiye mu biganiro ibibazo biri mu gihugu cya Ukraine. Abategetsi babiri bahaye ikiganiro abamenyesha makuru uno munsi ku wa gatanu mu biro bya perezida wa Amerika Barack Obama Maison Blanche. Chancelier w'Ubudage Angela Merkel avuga ko ari ibintu Amerika n'Ubudagi batokwifuje gukora ngo yamara ni ibintu badashobora kwirinda.
Murumva radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Nigeria, bombe yatezwe mu modoka ihitanye abantu batari munsi ya 18 ahategerwa bisi mu nkengero z'umurwa mukuru Abuja. Polisi ivuga ko hejo kwa kane hakomeretse abantu babarirwa muri 40 mu gisasu cyaturikiye hafi yaho indi bombe yari yaturikiye ku itariki ya 14 y'ukwezi gushize kwa kane aho abantu bategera bisi. Icyo gitero cyahitanye abantu batari munsi ya 75. Umutwe w'intavugirwamo za Kiyisilamu Boko Haram wavuze ko ari wo wakoze icyo gitero cyo mu kwezi kwa kane, nta wavuze ko ari we wagabye icyo gitero cyo mu kwezi kwa kane. Mu mbabarire, Boko Haram ikaba ivuga ko yagabye iki gitero cyo kuri uyu wa gatanu. Nigeria irimo kwitegura kwakira inama mpuzamahanga y'ubukungu ireba Afrika mu cyumweru gitaha. Mu gihe rero Perezida Jonathan Goodluck Jonathan yijeje ingamba zidasanzwe z'umutekano kubera iyo nama. Bwana Jonathan hejo kwa kane yavuze ko Nigeria izatsinda.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa America John Kerry ariko agerageza gutegekanya ibiganiro amaso mu yandi hagati ya president wa Sudan yo mu manuko Salva Kiir n'umuyobozi w'abagwanya ubutegetsi Riek Machar mu mwizero w'uguhagarika ubwicanyi butera bwiyongera muri Sudan yo mu manuko. John Kerry yashitse ku mugwa mukuru wa Sudan yo mu manuko Juba uno munsi wa gatanu akaba yabonanye mu kiringo kirenga isaha na president Salva Kiir. Yatangaje nyuma yaho ko President Kiir yiteguriye kuja mu biganiro vy'amahoro mu gihugu ca Ethiopia mu ndwiza ibiganiro vyaba birimwo umutegetsi mukuru w'abagwanya ubutegetsi yigeze kubicegera ca President Riek Machar. John Kerry yatangaje ko yateguye kuvugana na Riek Machar ku telefone mu mpera z'uyu munsi wa gatanu. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa America John Kerry yasavye abo bategetsi babiri kwiyamiriza ibitero bifatiye ku bwoko ku basivili. John Kerry yongeye kandi agerageza kuganira amasezerano yo guhagarika inteko zijejwe yo kurungika inteko zijejwe gucungira umutekano zishyira hamwe ibihugu bya Afrika mu buryo bwihuta bushoboka gufasha guhagarika ingwano no gukingira abasivili.
Amakuru y'ijwi ry'Amerika tuyakomereze kuri Somalia. Umuryango w'abibumbye uvuga ko Somalia yugarijwe n'ikindi kibazo kibura ry'ibiribwa giturutse ku mvura yabaye nkeya, izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa n'umutekano ukomeje kuba muke. Ishami rya ONU rishinzwe ibiribwa no gusesengura imirire rivuga ko abasomali 860,000 bakeneye imfashanyo y'ibiribwa ku buryo bwihutirwa. Icyo kigo kivuga ko icyo kibazo gikaze cyane ku batuye mu giturage mu turere two muri Somalia rwagati no ku bantu bakuye mu byabo n'imirwano. Muri raporo yatangajwe uyu munsi kwa gatanu, icyo kigo cya ONU kivuga ko abana b'abasomali barenga 200,000 bafite munsi y'imyaka 5 bugarijwe n'imirire mibi ku buryo bukabije.
Urugero rw'ubushomeri rwagabanutse bikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa kane mu bitari bw'ibibonekeza mu kiringo kirenga imyaka 5 mu gihe ubutunzi bwungutse ubuzi mu bitari bwawe mu myaka 2. Raporo yasohowe uno munsi kwa gatanu n'ubushikiranganje bujejwe akazi ivuga ko urugero rw'ubushomeri rwagabanutse gushika kuri 6.3% mu kwezi kwa kane. Ubutunzi bwa Amerika bwungutse ubuzi 288,000. Ivyo biharuro vyarengeye ivy'abahinga mu vy'ubutunzi bari batangaje. Inyungu z'ubuzi zibonekeje mu gisata cha service, igisata cyo kugurisha ibidandazwa, igisata cy'ibifungurwa, igisata cyo kubaka ne mu gisata cerekeye amagara y'abantu.
Radio y'u Rwanda Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abategetsi muri Libya bavuga ko abarwanyi bakisilamu bakekwaho kuba barateye ibiro bikuru bya guverinoma bishinzwe umutekano mu mujyi wo mu burasirazuba wa Benghazi gihitana abasirikare 5 n'umupolisi umwe. Abategetsi bavuga ko iyo nzu yatewe za morti. Ingabo za Libya zoherejwe ahabereye igitero kandi zahanganye n'abateye. Urusaku rw'ibisasu byaturitse rwashobaga kumvikana mu gihe kirasana. Abasirikare 12 bakomerekeye mu mirwano kandi 3 ntawe uzi irengero ryabo. Amakuru aturuka mu buvuzi avuga ko imwe mu mirambo yagaragazaga ibimenyetso byicwa rubozo.
Abategetsi mu gihugu cy'Ubuhindi batangaza ko bashaka kwiyongora ku gihugu bishe abantu 11 harimo abafasoni n'abana mu ntara ya Assam iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cy'Ubuhindi. Ibitero bibiri byagizwe byabaye mu masaha yo kumuhinga muweje kwa kane igihe abantu bari mu ngo zabo. Igipolisi gitangaza ko abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi waziririjwe National Democratic Front of Bodoland warashe abanyagihugu mu gice cya Kokraja bica abantu 8. Abandi bantu 3 barishwe mu gitero gitandukanye mu gice cya Baksa. Abishwe bavuga ko ari abayisilamu. Ubwo bwicanyi bubaye mu gihe hafashwe ingingo zikomeye zerekeye umutekano mu ntara ya Assam mu gihe igihugu cy'Ubuhindi citeguriye kugirisha amatora y'abashinga amateka mu kiringo cindwi zitanu mu mwaka wa 2012. Ugutana mu mitwe gufatiye ku bwoko muri ico gice cya Assam kwahitanye abantu 100 canke barenga abandi 400,000 barava mu vyabo. Umugwi The National Democratic Front of Bodoland ni umwe mu migwi igwanya ubutegetsi itari mike mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cy'Ubuhindi ariko igwanira kugira igihugu itandukanye.
Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika, ni gahunda yacu tubagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu VOA no kuri www.radioyacu.voa.com.
tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda. Umunsi mpuzamahanga w'itangazamakuru wahaye abanyamakuru umwanya wo kuzirikana kuri bagenzi babo bafunzwe, abahunze igihugu n'abandi batotezwa bakora akazi kabo. Kuri uyu munsi kandi abanyamakuru batangaza ko bamwe mu bayobozi b'igihugu bishyira hejuru y'amategeko yashyiriweho itangazamakuru. Mugenzi wacu Asumuta Kaboyi araduha ibisobanuro kuri iyi nkuru.
U Rwanda rwizije umunsi w'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Abanyamakuru ndetse n'abayobozi banyuranye b'ibitangazamakuru bavuga ko hari intambwe yatewe cyane cyane mu buryo bw'amategeko. Hashyizweho urwego rw'abanyamakuru bigenzura, ariko bakurikirana iby'itangazamakuru mu Rwanda bakavuga ko hari ibibazo bimwe bikwiye gukemuka, cyane cyane abantu bakivanga mu mikorere y'itangazamakuru nk'abashaka guha umunyamakuru umurongo wo gukoreramo akazi ke. Fred Muvunyi ni umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura.
Hari itegeko ryo kubona amakuru ryari itegeko ryiza rinashyira u Rwanda mu bihugu 11 muri Afurika ibihugu bifite rirategeko, ariko nyuma bashyizeho amateka yuzuye iryo tegeko usanga ibintu byose babigize umutekano w'igihugu, ku buryo abanyamakuru ikosa rimwe bashobora gukora kubijyanye n'ibirebana n'intambara n'iki bishobora kuba byazanira umunyamakuru kuba yajya muri prizo hagati y'imyaka 10 kugera ku myaka 15. Ikindi penal code igitabo cy'amategeko hano baracyahana defamation cyangwa icyaha cyo gusebanya. Buri kintu cyose ukoze mu Rwanda mu itangazamakuru kitano ye umuyobozi aravuga ati wansebije. Iyo rero bamaze gufata iyo nyito mu bucamanza cyane cyane mu bugenza cyaha n'ubushinja cyaha bakayihe inyito yo gusebanya, icyo gihe bareba kuri penal code kandi usanga abanyamakuru benshi ibyo ngibyo bishobora kubafata.
Fred Muvunyi kandi ukuri urwego rw'abanyamakuru bigenzura avuga ko guhura kw'abanyamakuru bibaho urubuga rwo kongera gukora ubuvugizi ku bibangamiye umwuga wabo, cyane cyane ibihano bihabwa umunyamakuru ku murimo we bivugwa ko yasebanije. Muvunyi Fred avuga ko mu cyumweru gishize hagaragaye abanyamakuru babiri barimo gukurikiranwa mu bugenzacyaha baregwa gusebanya, ndetse n'undi uzitaba urukiko mu cyumweru gitaha. Umuyobozi w'abanyamakuru bigenzura akavuga ko hakwiye ivugururwa ry'aya mategeko. Nubwo uyu munsi wari wahariwe abanyamakuru bose, hari bamwe bavuga ko batitabira uyu munsi kuko bemeza ko nta kamaro bafite mu gihe hari ibyo abanyamakuru basabye kuva kera kandi bikaba bidakemuka. Uyu ni Robert Mugabe, umuyobozi w'ikinyamakuru Ibiyaga Bigari, akaba n'uwungirije umuyobozi w'inzu y'abanyamakuru mu Rwanda.
Ibi bibazo byose tubona mu itangazamakuru ntabwo bibonerwa igisubizo, biravugwa bigasigaramo bikaba amasigara cyicaro, makuru bagakomeza guhunga, abandi bagahoterwa, ibindi binyamakuru bigakomeza gufungwa. Ubwo se twaba turi mu biki twizihiza ibiki? UNDP guvuga ngo irihe rafashe itangazamakuru irihereza amafaranga yarangiza kayihera government, ifite uburenganzira bwo guhereza amafaranga uyishatse, ariko yo kubeshya ngo irahereza abanyamakuru atabageraho. Ibindi bibazo ni ibibazo bijyanye gukora itangazamakuru hano iyo udafite umurongo wa leta uburi mu bibazo. Nubona n'amasoko, nubona n'iki. Imyaka 20 ishize tuvuye muri Jenoside igihugu cyariyubatse, ariko kubona umurongo w'itangazamakuru ariwo ukiri inyuma. Hashyizwe access to information, ndabishima kandi ashimira leta y'u Rwanda, ariko barangiza bagashyiraho amabwiriza minisitiri ashyira mu bikorwa iryo tegeko arivuguruza. Kuri jyewe nabonye igihe kigeze yuko mbivaho.
Mu gikorwa cyo kwizihiza umunsi w'itangazamakuru cyabanjirijwe n'urugendo rwakozwe n'abanyamakuru nk'ikimenyetso cy'ubwisanzure, abatsinze ku marushanwa yakozwe yo gusiganwa bakaba bahawe ibihembo. Isabella Nyaminani ni umwe mu batsindiye ibihembo mu marushanwa yo kwiruka.
Twari abanyamakuru benshi kandi noneho twagendaga turi hamwe. Byongeye kandi ikintu kiza cyanshimishije ni uko mwagiragaho imodoka zihagarara zikabategeza mukagenda. Byumvikane ngo giye atangazamakuru ubwisanzure bwacu bwatuvuyemo bugera no ku bandi. Nicyo kintu nabonye nshobora kubisanisha ni uko no hanze yacu babashije kubona umunsi wacu ko natwe twabahaye agaciro.
U Rwanda rwizije umunsi w'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu gihe mu minsi ishize ishyiramo ry'abanyamakuru batagira umupaka ryari ryashyize u Rwanda ku mwanya w'162 ku bihugu bitihanganira abanyamakuru babinenga. Ibi byegeranye ariko ntibyakunze kuvugwaho rumwe n'abanyarwanda cyangwa n'abanyamakuru ubwabo. Fred Muvunyi, umuyobozi w'abanyamakuru wigenzura.
Ibyegeranyo bya Reporters Sans Frontières bafite ukuntu bo bakora, kandi twe tubona akazi bakora niko kazi bashinzwe kuba bakora. Gusa hari igihe barengera ugasanga binjiye aho kurengera itangazamakuru nyirizina, ahubwo ukabona binjiye mu mpamvu za politiki, cyane cyane iyo barimo basoza cyangwa se bafata ibintu byabaye kera bakongera bakabigarura aho kureba ibintu bigezweho.
Asumuta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Asomuta urakoze cyane kuri iyi nkuru nshuti turi kumwe tubibutse ko hiyi ari radio yacu ari nayo yanyu mu biganiro tubagezaho buri mugoroba kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya America FM 104 n'ibice bitatu I Kigali.
Kwindi nkuru yerekana kerere k'ibiyaga binini. Leta y'u Burundi isaba abanyeshuri bo kuri kaminuza y'u Burundi na kaminuza nderabigisha NS gusubira ku ishure ku munsi wa mbere uza nguko mugenzi wacu tabita mukamusoni abidushikiriza mu itangazo ryasohowe uyu munsi ubushikiranganje bw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi busaba abanyeshuri gutangura amashure bidatevye n'inkuru ya tabita mukamusoni.
Abanyeshuri bose bo muri kaminuza y'u Burundi n'ishuri kaminuza nderabigisha basabwe guhagarika yegere barimwo kuva ku wa gatanu. Abanyeshuri bose basazwe bafise uburaro mu bigo vya kaminuza y'u Burundi basabwe kugaruka ubutarariye mu bigo vy'iyo kaminuza kuva ku wa gatanu igenekezo rya kabiri rusama mwaka wa 2014 inyuma y'umurango.
Uno muvugizi w'ubushikiranganje bw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi Venant Murigo muri iryo tangazo ubwo bushikiranganje bumenyesha kandi ko atarindi yandikwa rizobaho ariko ibiganiro bizoba abanyeshuri bari ku mirimo.
Ubushikiranganje burasavye bushimitse abarongo ayo makaminuza gutunganya ibikenewe byose kugira ngo abanyeshuri bitabye akamo kanyeri cyubahiro mukuru w'igihugu boroherezwe mu itangwa ry'ibikorwa bijanye n'ivyigwa kuva ku wa mbere igerekezo rya gatanu rusama mwaka wa 2014 igeshe isazi bizo mu gitondo singombwa kubasubira kuba iyadikwa rishasha. Ibiganiro bizobandanya ku bibazo byose bikeneye inyishu zibereye.
Ivyo biruko mu gihe abanyeshuri bo basaba ko ingingo ziri mu itegeko rishasha ry'umukuru w'igihugu ritunganya gushasha agafashanyo muri kaminuza zofutwa canke bakabangira kurishira mu ngiro gutyo bakabona gusubira ku ishuri. Amashirahamwe y'ugwaruka agasaba izo mpande zose ko ari zibiri kumvikana kuko ari uruhombo kuri bose. Cedric Ndayongeje azerukira imbere y'amategeko ishirahamwe ry'ugwaruka gishinze guteza imbere amahoro n'iterambere APD mu mvunyafunyo y'igifaransa.
Iyo twaraye twumvise umenga nta muti uri hafi utuma ikibazo kidadanuka. Kindi naco twumvise nuko umenga impande zose ni ukuvuga ruhande rwa leta n'uruhande rw'abanyeshuri rumwe rumwe ruraca hagaze ku byo rukeneye harimwo akantu ko kwihagarara ko mu ijambo nyine ry'umukuru w'igihugu twarumvise kumenga harimwo agashavu kenshi. Icyo nocangira ko nsaba nuko izo mpande zose zokwemera zikatera intambwe yukugira ngo icyo kibazo kivuze mu nzira.
Cedric Ndayongeje agasaba umukuru w'igihugu gufuta canke kubangira gushira mu ngiro itegeko giwe itunganya gushasha itangwa ry'agafashanyo muri kaminuza.
Ku ruhande rwa leta nibaza yuko umukuru w'igihugu yobanza akabangira gushira mu ngiro rya tegeko giwe akaboneka n'icizere gikomeye cyane cyukwereka abo banyeshuri yuko ico baciza kuri abanyeshuri gituma baguma bari hamwe gutuma ivyo baronka ibingana atakintu na kimwe coza gisigura yuko hariho bamwe bagenewe ibi abandi batabigenewe kandi bigishwa na leta imwe ari kibazo nibaza ko leta yo gifata nk'umuvyeyi kandi nibaza yuko byose bishoboka atakintu na kimwe cononanirana ari nkamwe cyubevuye mwumvikana.
Amukamenya ko kuri uyu wa kane ari mu ntara ya Gitega guhimbaza umunsi mukuru w'abakozi umukuru w'igihugu Peter Nkurunziza yari yasavye abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi na kaminuza nderabigisha NS gusubira ku ishure bakemera ibintu uko bimeze. President Peter Nkurunziza yaranihanije abanyeshuri ngo baguma batera abandi ubwoba mu kubabuza gusubira ku ishure kandi babishaka. Akaba yanavuze ko umwana atari isema agayamira. I Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Urakoze Tabita kuri iyi nkuru. Mu gihe habandanya kuvugwa makuru ko Alexis Nduhije ayoboye umugambwe MSD akiri ku kibuga c'indege c'i Bruxelles mu gihugu c'u Bubiligi, ku telefone ngaha muri studio turi kumwe na Pancras Chimpaye umuvugizi w'urundani ADC Kibiri ari Bruxelles akabavugana na Alexis Nduhije. Mwiriwe. Twashaka kumenya uyu munsi ugira wa kabiri Alexis Nduhije afatiwe ku kibuga c'indege c'i Bruxelles mu Bubiligi. Ibintu byo babifashe gute?
Nuko mubivuze kuva ejo aracari ku kibuga c'indege. Munsi abategetsi bari batwijeje yuko bashobora kumurekura agasohoka akava muri iki kibuga c'indege. Ni ukuvuga rero yuko turarindiriye umwanya wari wose perezida wa MSD arashobora kuva muri icyo kibuga cy'indege.
Murafise umwizero ko ashobora kurekugwa rero?
Yego, turafise umwizero ko kurumba no kumuruja gusa ko kwinjira ku butaka bwa bw'Ubirigi ntafunzwe yabujije gusa kwinjira ku butaka bw'Ubirigi. Turafise umwizero rero yuko uravye hirya no hino na cyane cyane turavye ko igihugu cy'u Burundi casabye yuko yofatwa agashikiriza ubutungane. Turavye ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi ngine bwifashe nta nkeka yuko leta y'Ububirigi idashobora kubahuka gukurikiza amategeko y'ubwo butungane.
Ku batumva neza impamvu zatumye ibyo biba yahagaritswe, yoba yahagaritswe kubera iki? Yari afise ibyangombwa,
yari afise ibyangombwa bikwiye, yari afise igipapuro cy'inzira gikwiye, yari afise viza iri mu mategeko. Nuko gusa muri iyo pasiporo canke mu byuma mu mashini basanze handitswe yuko bakurikiranwa n'ubutungane bw'i Burundi. Nibaza yuko icagoranye nuko byahuriranye nuko ari umunsi atari umunsi w'akazi, umunsi mukuru w'abakozi. Ni nacyo gituma nk'abakozi bakora mu bushikiranganji bumwe bumwe buzi neza amabi akorerwa mu gihugu cy'u Burundi, buzi neza intege nke ziri mu butungane, nyiri ubutungane bukoreshwa mu gutoteza abanyapolitike siho bari. Nicyo gituma twibaza yuko uyo mupolisi yasomye ibiri mu mashini gusa, ibya politike nabyo yarazi. Uyu munsi rero nicyo gituma twibaza yuko abanyapolitiki bamenye ibiri ko biba ibyo ari byo. Twibaza nuko mbere ari ibintu biterekanye ishusho nziza, byatse kwerekana ishusho mbi ku gihugu cy'Ububirigi. Nicyo gituma twibaza yuko iyo ngingo mu maguru masha igiye guhagarara kugira ngo Alexis Nduhije yinjire mu bihugu bya Buraya.
Muri make, mu gihe igihugu cy'Ububirigi cyofata ingingo yo kumurungika mu Burundi, ni ikihe mwokora mu runani ADC y'ikibiri?
Igihugu cy'Ububirigi kiremera kibahiza agateka kazi na muntu. Igihugu cy'Ububirigi aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherukira ngaha mu kwezi guheze, baramubwiye neza yuko bokwikebuka nyabona. Twibaza rero yuko uravye ibyo amakungu yaba ONU, yaba Union Europeenne, yaba igihugu cy'Ububirigi, uravye ibyo banenga ubutungane, ibyo banenga ingene intwaro imeze mu gihugu cyacu. Ntitwibaza yuko igihugu cy'Ububirigi gishobora kurungika Alexis Nduhije muri icyo gihugu cy'u Burundi. Ahubwo twibaza yuko icyiza cy'icyo kintu cyabaye ni uko uyu munsi ahubwo nyabuna n'abatari bazi igihugu cy'u Burundi amabi akorerwayo, twibaza yuko kabaye akajya kuko igihugu cy'u Burundi kimenyekana mu makungu ukuntu kimeze. Nibaza yuko igihugu cy'u Burundi kiriko kirikura agashambara. Twibu twibaza yuko muri ADC y'ikibiri ari ikintu cyiza rwose, kuko uyu munsi kubera ibintu bya Sinduhije nta muntu n'umwe ku isi atazi, atagenda abaza ati mbega icyo gihugu harimo ingorane zihe, ubu rero zirazwi. Nicyo gituma twizeye neza yuko Alexis Nduhije adashobora kujya muri icyo gihugu cy'u Burundi, azogendayo. Murakoze.
Yari Pancras Kimpaye, umuvugizi w'urunani ADC y'ikibiri ari Brussels mu Bubiligi, yariko avuga ku kugene Alexis Nduhije ayoboye umugwi MSD afatiwe kuri icyo kibuga cy'indege bakaba bavugana. Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC.
Nchuti bavandimwe, turi kumwe. Uyu ni umwanya tubagezaho ubutumwa abakunzi b'Ijwi ry'Amerika batwandikira buri munsi. Uyu munsi twababajije iki kibazo: gutembera mu bihugu by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba, East African Community, mukoresheje irangamuntu yonyine gusa bibongereye ayahe mahirwe? Thomas Kamirindi yabasomeye ubwo butumwa.
Uwiyita ukuri kuzatsinda yanditse ati: nta mahirwe rwose mbibonamo. uretse uyu wenyine abandi bo barabishima. Uyisenga Bonaventure atibihaya abaturage ubwisanzure busesuye. Usaba Uwera Obed atamahirwe nuko tubonye aho gutemberera no gukorera business hagutse cyane nituba maso turakira pe. Tuyizere Jean-Claude ati yaba bakuragaho imisoro y'ibiribwa nkuko bahora babivuga bakareka kwirirwa babiririmba gusa. Mbarushimana Jean ati ntaho ndajya ariko mbona byorohereza abajyayo kuko byasabaga amafaranga menshi ku buryo hari n'ababyifuzaga ariko bikanga kandi n'urwandiko rudata agaciro. Mugisha Moyiz ati hari ubwo pasiporo cyangwa rese pase byadushiranaga bikaba ibibazo none ubu birakemutse. Deus ati bidukuriyeho amafaranga twatangaga dushaka pasiporo kandi igihe wanayirindiraga bivuyeho none ubu isaha ku isaha wakwiyambukira nta kibazo. Kibasumba Blaise ati ni byiza cyane kuko hari igihe umuntu yashakaga ibyangombwa by'inzira abayobozi b'ibanze bakamwaka imisanzu myinshi none ubu byaroroshye uretse gusa ko hari ibihugu numvise bitaremera ko bambukira kwirangamuntu nk'u Burundi na Tanzania. Amana ati ni byiza cyane ntibinaniza umwenegihugu kandi byoroheje cyane imigenderanire ahubwo iyo ababyari bibaye no muri Afrika yose yagera ahantu heza cyane. Niyitanga Jean-Claude waragira ati gutembera n'indangamuntu byari byiza ariko harimo n'umutego ku Banyarwanda. Ubu buryo bworoheye cyane Leta y'u Rwanda igiye kohereza maneko nyinshi. Mugoyi Abdallah na warungamo ati ibihugu bifite ubutasi bukaze bigiye kubona amakuru neza ku buryo mu minsi mike muzumva ubushyamirane buteye ubwoba. Ngibyo rero muri make iby'abanywanyi b'ijwi rya Amerika bavuze kuri biriya byo gutembera n'irangamuntu gusa muri East African Community.
Thomas, urakoze cyane kudukusanyiriza ubwo butumwa. Shuti turi kumwe, ibiganiro byacu by'uyu mugoroba turi hafi kubisoza. Tubanze ariko tubabwire muri make amakuru twabagejejeho mu kanya. Imirwano yadutse kuri uyu wa gatanu mu mpande z'umujyi uri mu maboko y'abarwanya ubutegetsi mu burasirazuba bwa Ukraine mu gihe ingabo za guverinoma ya Ukraine zatangiye ibikorwa bya gisirikari ku basirikare bitandukanije bashyikiye igihugu cy'Uburusiya.
Perezida wa Amerika Barack Obama na chancelier w'igihugu cy'Ubudage Angela Merkel bagiye hamwe ku vyerekeye igihugu c'Uburusiya no munsi ku wa gatanu mu kugabisha ibindi bihano hamwe Uburusiya butofata intambwe zikenewe ku vyerekeye gutorera inyishu iciye mu biganiro. Ibibazo biri mu gihugu ca Ukraine abo bategetsi babiri bahaye ikiganiro abamenyeshamakuru uno munsi ku wa gatanu mu biro vya President Obama Maison Blanche.
Muri Nigeria, bombe yatezwe mu modoka yahitanye abantu batari munsi ya 18 ahategerwa busi mu nkengero z'umurwa mukuru Abuja.
Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry ariko agerageza gutegekanya ibiganiro amaso mu yandi hagati ya perezida w'igihugu cya Sudan yo mu bumanuko Salva Kiir n'umuyobozi w'abagwanya ubutegetsi Riek Machar mu mwizero w'ugahagarika ubwicanyi butera bwiyongera muri Sudani yo mu bumanuko.
Umuryango w'abibumbye uvuga ko Somalia yugarijwe n'ikindi kibazo cy'ibura ry'ibiribwa giturutse ku mvura yabaye nkeya, izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa n'umutekano ukomeje kuba muke.
Urugero rw'ubushomeri rwaragabanutse bikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa kane mu bitari bwibonekeze mu kiringo kirenga imyaka itanu mu gihe ubutunzi bwungutse ubuzi mu bitari bwabe mu myaka ibiri.
Abategetsi muri Libya bavuga ko abarwanyi ba Kiyisilamu bakekwaho kuba barateye ibiro bikuru bya guverinoma bishinzwe umutekano mu mujyi wo mu burasirazuba wa Benghazi gihitana abasirikare batanu n'umupolisi umwe.
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari twabateguriye kuri uyu mugoroba bigarukiye hatuboneye akanya ko gushimira enjeniyo yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Dwayne Collins yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri uyu mugoroba. Kuri mikro kuri uyu mugoroba mwari kumwe na Ange Fideniyo Ngabo
na Eugenie Mukankunzi. Tubashimiye mwese ko mwa za matwi kongiye kubararikira ibiganiro byacu bisanzwe muza kumva ejo mu gitondo kuva saa 10:00 n'igice kugeza saa 12:00 n'igice za mu gitondo nkuko nani bibabwiye. Mugire rero umugoroba mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.